Umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere ry'igihugu niwe yatanze iyo nteguro mu nama nshikiranganji yo kuwa 11 uku kwezi. Yasiguye ku icatumye asaba leta kuyemeza ari utunenge twinshi twibonekeza mu mikoranire hagati y'amashirahamwe na leta, turimwo kwishura amafaranga y'umurengera mu masoko ahabwa amashirahamwe, ukuriha kabiri amashirahamwe adashitse imigambi yiyemeje gukora n'ibindi. Umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye mu itangazo yasomye rigacishwa kuri radio na televiziyo z'igihugu yavuze ko ahanini biterwa uko ayo mashirahamwe yabakoresha abakozi ba leta nk'abahinga, gutyo bakoroherezwa mu mafuti cyanke naho bakaba bafitaniye imigenderanire n'abarongoye ayo mashirahamwe. Uwo muvugizi yemeza ko leta ihahombera byinshi kandi n'ubutunzi bw'igihugu bugahungabana. Bamwe mu bakozi bamenyekanye barakuwe, ariko igisonga leta nuko baciye baronswa akazi muri ayo mashirahamwe cyanke ayandi. Leta y'u Burundi isaba amashirahamwe yose yakoresha abahoze ari abakozi bayo bakuwe kubera amakosa y'akazi kubasezerera. Intumbero nkuko abisigura ni inyungu z'abarundi bose.
Ikibabaje nuko ayo mashirahamwe acaha akazi abo bakozi ba leta bakoze amakosa bagakugwa mu mabanga, hanyuma akagumana imigenderanire ibangamira inyungu za leta. Mu ntumbero yo gukingira inyungu za leta, urwandiko rusaba ko ishyirahamwe riha akazi umuntu yakuwe mu mabanga ya leta kubera amakosa yakoze ashobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu ritosubira gukorana na leta.
Leta y'u Burundi igabisha kandi abantu n'amashirahamwe baronswa uturusho ku matagisi n'amakori, ariko bagashima kuja gukora imigambi y'iterambere mu bindi bihugu.
Gusaba amashirahamwe atsindira amasoko ya leta canke aronswe uturusho na leta kwerekana ico akoresha inyungu akuramwo, kuko bimaze kuboneka ko bamwe bamwe muri bo baca baja kuyakoresha imigambi hanze y'igihugu, hanyuma Burundi bukaba aribwo buhahombera.
Bamwe mu baserukira amashirahamwe ahana inyungu z'abakozi mu Burundi twavuganye ntibashimye kugico bashikije kuri mikro yacu, ariko bagize bati nimba umuntu atahanywe n'ubutungane baba ariko bamuhiga kwiki. Haraheze igihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro avuze ko bamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu bora gusabwa kugara mu gihugu mu gihe atokwisunga ibyasabwa na leta byose.
Ishirahamwe ryose rizohirahira ntirikurikize amateka y'igihugu cyangwa ngo rikore ryisunze uyu mugambi mukuru w'iterambere y'u Burundi. Ayo mashyirahamwe tuzafatira ingingo ruhasha, kandi dushobora no kubabwira bagashobora gusezera bakava mu gihugu cacu atakinya.
Hagati y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018 n'ukwa 4 2019, amashyirahamwe atari make mpuzamakungu yarahagaritse imirimo mu Burundi. Yasiguye ko adashobora kuja kubiri n'akaranga mutima n'akaranga ngenderwa ko kayo. Ayo yanze gushira mu ngiro ibintu birimo uguhakaza abakozi b'Abarundi hakurikijwe ibitigiri vy'Abahutu 60% n'Abatutsi 40%. Ibitigiri vya byumvikanywe ko n'Abarundi mu masezerano ya Arusha mu nzego za leta gusa no guserukirwa mu bijanye na politike, inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Hashen Carlson umushakashatsi muri Amnesty International ibibazo vy'u Burundi n'u Rwanda mu iganiro ya hajwi rya Amerika avuga ko izi ngingo atari nkenerwa.
Nous étions très surpris et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales. Et nous étions très inquiets par cette
mesure. Twaratunguwe twongera duterwa makenga cyane n'ingingo yo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamo kandi yagacinyizo yafatiwe ayo mashirahamwe. Ayo mashirahamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashirahamwe yafashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha. Bizogira ingaruka ukambi nyinshi ntabwo ari nkenerwa. Kubijanye n'amashirahamwe mpuzamakungu imigenderanire yayo n'u Burundi muri rusange yatosekaye nyuma imvururu zo mu 2015 zatewe n'ikindi kiringo ca nyakwigendera Nkurunziza uwo mwaka cateye impari. Nawo ni vyarabanya y'ingwe mbere u Burundi bufuta igisata c'agateka kazina muntu ca ONU. Mugabo biriko birasubira guhuza. Mbere umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu rugendo yaherukamwo yasavye abaterankunga guhunda u Burundi fashanyo. Hari mu ntango z'uku kwezi Bujumbura kumurwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi ari mu nama iraba ku kibazo c'umutekano muke w'umuseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Koko impinga iracari ndende, tubwirizwa kwitwararika ko utwigoro two kuzamura ubutunzi no gushigikira iterambere rirama twerekezwa ahanini ku bantu bakenye cyane. Ndinginze ibihugu bitunze n'amakungu gushigikira indongozi z'u Burundi no kubaha inkunga muri ico gikorwa.
Itangazo rya leta y'u Burundi ntirivuga ko amashirahamwe yakoresha abakozi yirukanyangana, eka n'igitigiri cyabo nticyatangajwe. Ijwi rya Amerika rigaragaje kurondera umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye twasanze telefone y'iwidacamwo igihe twamwakura. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.